magugu simburaga. If you should mongo, my we so go ikunda ya ya. Sinzi nicho nogu waki utumutima. Ya 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 ya. Urishugwe kiwe kigwani misore yo muji maya. Mutima bimenye, isi bimenye. Nabundi uzima na gufise. Narindi jambo no wakifise. Mutima bimenye, isi bimenye. Narindi jambo jino wafise. Nabundi uzima no wafise. Mutima bimenye, isi bimenye. Nabundi uzima no wafise. Narindi jambo no wafise. Mutima bimenye, isi bimenye. Narindi jambo jino wafise. I got a girlfriend. You're my only one. I got a girlfriend. You blow my mind, you babe. I got a girlfriend. Yeah. You take my energy. I got a girlfriend. Yeah. I love you, mommy. I'm not. I got a girlfriend. Take you paradise, mutima nangayema. You know my heart.